Abigisha bisanzwe batahembwe nabo mu ntara zose 18 zigize Burundi amasoko y'ijuru ya Amerika y'umushikiranganje mwizero nubwo abakozi ba leta yatubwiye ko bose hamwe ari 518 gusa ntiyatubwiye imvo zatumye umushahara wabo utaboneka umwarimu wari mu baroye kuraba ku makonti bataha imvumure afite impungenge zifatiye hanini ku bintu bibiri ukuntu wazogura ibikoresho by'abana biwe mu gihe umwaka w'ishure uzotangura mu kwezi k'9 kuza ninge nazobikika mu kuriha wapanga inzu hejuru y'ubuzima buzimbye ntiyashimye kumwidondoro wiwe nyekana kubera sanga iki kibazo gishobora kumugira kwingaruka mu kazi mu minsi iza
muravye kugene ibiciro by'ibifungurwa n'ikintu cyose biguma bitera bizimba nk'ubu turafise abana tegezwa gutangira amashuri nkaye impapuro ijana ubigeze ku 2005 amashuri ataranatangira kuba tutamaze kuba twarahembwe rero duca tubona ko igihe amashuri azova hatangira tuzovaho abana bacu batajya kwiga ikindi kigeretsweho bamwe bamwe dusanzwe tuba mu nzu dupanze be n'amazu gushika n'isaha bariko baratwirukana kuko bamaze kubona ukwezi guheza ati ntimuduhaye amafaranga bacavuga ati mudusokere mu mazu kandi murazi yuko ubu buzima ikintu cyose umuntu akoresha amafaranga tumaze rero kuba tutahembwe twabonye ko ubuzima buhagaze kuko abana ubu ntibafungura natwebwe abantu tuba dufite nk'ubudeni baca basigara babona ko turi abahemu
abayobozi b'amashuri bahawe kugera ku itariki ya 10 ku kwezi k'8 kugira babe bagize intonde z'abarimu bose batahembwe umugabo basaba kubishyira mu bangutse
none twebwe ntitwaba turi abana ba leta ntituri abakozi bayo kubera iki natwe batotutunganiza kugira twirinde kwitwa abahemu mu mibano aho tubaye yabariko baragira izo ntonde icyo tubasaba twobasaba yuko bogerageze bagashyira mwa kigoro bakazinyarutsa zigashika muri fondation publique yakirikare kujyana twibariko duhereza amafaranga kuko mu gihe bo kumbure hari gihe baba barose udufaranga twaba bakabahembwe ntibashobora kumenya yuko abandi tubabaye tumerewe nabi nicyo gituma natwe twobasaba ko bogerageza izo ntonde bakazinyarutsa bakabyitwara bakumva ko ari nkabo nabo nyine boba bari mu bwo buzima bari mu situation batashoboye kuhembwa kuko ntiboronka ibyo bagaburira abantu
umwigisha wundi we yababazwa no kubona n'udufaranga yahora yemerewe gusaba nk'akadeni ko kumushahara Découvert mu Gifaransa ahemberwa abaranse kukamuha nabo nyine ntiyashimye kwamenyekana umwidondoro
mu ntango tukezi k'umunani naragiye aho nsanze mpemberwa muri COPEC abakozi babijejwe bacavuga yuko ku kwezi ntahembwe hanyuma naratangaye kubona nanje ntahembwe kandi ndi umwigisha asanzwe ari ku kivi tubayeho nabi cyane kubera yuko hagiye umuntu atahembwe acaja mu tudeni kuko usanga bitunze imiryango mwa kino gihe usanga n'ibiciro ku masoko byarazimbye cyumva yuko tubayeho nabi kindi nacyo cyadutangaje nuko nanagiye no muri aho nsanzwe mpemberwa kugira ngo nsabe akadekuvere baratwima cya bitangaza yuko umengo ntabwo turi abakozi ba leta kandi dusanzwe dukorera igihugu
yemeza ko imibereho igiye kuba mibi cyane kuri we n'abiwe
ni ukuvuga ikiriko kirahinduka ni imibereho mva ko nari nsanzwe mbayeho imibereho ikihinduka kuko ku isoko simba nkironka icyo njyanayo igaca bituma umuryango w'iwanje ucubaho nabi icyo nosaba leta ni uko yodutunganiriza kugira ngo natwe tujye mu buzima bw'abandi babayemo
ikibazo cy'imishahara kije mu gihe abarimu bariko barasabwa gutanga intererano mu kigega kijejwe inyubako zabo fle ubu kigiye kugurura inzu y'ukugurana na ikora nk'ibanki Victor Ndabaniwe umukuru w'icyo kigega
ukwinjira muri microfinance si itegeko ku bari basanzwe abanywanyi ba fondation hazokwinjiramwo ababishaka amategeko agenga amasosiyete koperative leta yadushyiriyeho ntategeko umuntu kwinjira muri koperative ku ngufu iyi microfinance ni sosiyete koperative uzoyinjiramwo ni uwo muntu wese w'umwigisha abyifuza ku bugombe bwiwe yemeye kuzuza fiche yagenewe kwinjira akemera no gutanga umutahe usabwa umutahe w'ibanze watanzwe na leta n'amasendika n'abarimu babyifuza utanzwe n'ikigo fle
sendika z'abarimu kugera ubu ntiziraga icyo zishyikirije kuri iki kibazo izi ngorane zo kudahembwa ku barimu barenga 5000 zije kandi mu gihe kuva mu kwezi kw'indwi nyene zadutsemwo leta yatanguye guhemba abakozi bayo hisunzwe politike yo kunganisha imishahara abavugizi b'ubushikiranganje bw'indero n'abakozi ba leta ntibari hafi kugira bishure ku bibazo by'ijwi rya Amerika ariko amasoko yacu mu ntara zitandukanye yemereye ijwi rya Amerika ko abayobozi bariko barakora intonde vyihuse bona ko bamwe muri bo nabo nyene batakubise rurabwe agahembo kukwezi guheze eka n'abayobozi b'indero ku nzego z'intara batashimye ko tubavuga bemeje ko bariko barakira abarimu bose barenganijwe ikindi twamenye ni uko hari n'abarimu baroye mu karuhuko k'izabukuru bataronsa agashahara ku kwezi kw'indwi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.